Tumaramutse bakunzi ba radio isanganiro kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira amashirahamwe Paxem na Olucom hamagarira leta heruka gushingwa kwitanga uko ishoboye kugira isubize ku rutondo ubutunzi bw'igihugu inatorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu nk'ubukene bw'igitoro n'amafaranga mvamakungu abarongoye amashirahamwe bateye ako kamo leta nshasha mu biganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane umunyamabanga mukuru wa leta rero akaba n'umuvugizi wayo asigura ko kunegura ibyo leta ikora ari bisanzwe Jerome Niyonzima abona ko nibiba byakozwe neza bitoja birirengagizwa akanahamagarira abafise ibyo banegura kuja barindira ishigwa mu ngiro y'imigambi nayo kutisunga amategeko vyatumye ubushikiranganje bw'indero bwugara amwe mu mashure n'ibisata bimwe bimwe vyakora mu mwaka w'ishuru heze biri mu itangazo ry'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ryo kuri uyu wa kane muca mubikurikira mwido nido ryano makuru ahagarariwe na Alphonse Kubwimana mu buhinga bw'ivyuma mwateguriwe na Omer Nduwayo kaze isanganiro Leta nshasha ngo itegerezwa gukora ibishoboka byose mu gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu nk'ubukene bw'igitoro n'amafaranga mvamakungu nibishikirizwa kuri uyu wa kane n'uburongoye ishyirahamwe Paxem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo mu kiganiro n'abamenyesha makuru Faustin Ndikumana anegura yuko habaye ibyo kutubahiriza amategeko no gusesagura amatungo ya leta mu bikorwa by'inzego za leta yahahora ahamagarira leta iheruka gushingwa kubahiriza amategeko no kugwanya ibiturire mu nzego zayo zitandukanye
ntabwo baduse n'abagabisha tusubira kwibutsa ubwa mbere umushikiranganje nabe kufise ubumenyi bukwiye kugira utahura ibera muri ministeri yawe ntuvuga ngo uje kwiga ngo uje kugira iki icya kabiri raba morality ni ukuvuga gukunda akazi kudakunda iby'ubunyonyezi kutazi umenga uje gutunga uje kubaka ibyo utubatse cyangwa uraba ufise ubushobozi bwo guhindura abantu gutwara abantu no guhindura ibintu ikindi cya kare ni iki ni uko nyimba kuri uyu wizera abashikiranganje yashyizeho kugira resulti iboneke iyi ekipe leta igiza kuronga icyo bita plein pouvoir opérationnel ni ukuva kuyiha ububasha bwo gukora ibikorwa hanyuma nyimba ari za perezidansi hakaba suivi interference iyishe iki gihugu interference ikunda kugirwa n'abantu aba autorite bo hejuru baba bakurira abo bashikiranganje abandi bakunda kuzana ama interference ni bantu n'ibi bintu bigisibije muri iki gihugu ngo abajenero ikintu cyose mu general ngo ntategeko ukamenya ko ari general arasumba umushikiranganje ngiririki kidatiye bategeko negative wowe wa mu general wemenya yuko iteka rya byame no kuwa amategeko y'igihugu niwe wiyumvira yuko gukoresha ingufu nini gikenye ni nko byubuze nari byo bigira biguha ibintu nawe ubusunga n'uwo musoda muto mutahuba canke abagwiza tugavuga ngo barakomeye n'amasoko ku ngufu ikindahambaye mpabijya ku ngufu no kigarwa mu bandi canke mu mugambo uri ku butegetsi kutasepara les affaires de l'etat de l'administration et les affaires du parti no kuri zo interference itavuye nituro ngwiritije guhindura ibintu naye byibazo byovyo tugatubwiye leta jashe ni story naho ntuye umenye ko abarundi barushe ibintu by'ibitoro ibi bintu by'amadevize ibi biciro ibura rya ngombwa kuburaguza gukora imigambi mu cyo bitari liberté économique igiturire muri administration ibintu by'akajagara ahantu ibyo bintu byuze muri iki gihugu hanyuma ikindi leta yo cyayihutira kugarukira kubaha amategeko nakamara amazi itegeko ngo naco rikivuze abantu baragenda bagapfundikanya ibintu akagira iki itegeko rije mwigizayo nta gihugu cyo gutwagwa gutyo
abagize leta nshasha basabwa kuba basuku abanyagihugu kugira babahindurira ubuzima nakamo kishirahamwe Olucom gishinze kugwanya igiturire n'isesabwa ry'amatungo ya leta mu ruganda rwo gushikiriza icegeranyo ku cigwa cyakozwe mu bijanye no kubahiriza uburenganzira ku butunzi imibano n'imico kuri uyu wa kane kugira ubwo burenganzira bwose bushikwe ko n'igihugu gishikire imbona kazoza Gabriel Rufyiri arongo iryo shirahamwe abona ko abo baherutse gushigwa imbere muri leta borondera abahinga babafasha kumenya ibikenewe kugira abarundi bashobore kubaho neza
abantu ari bashitsweho bubanze ubwa mbere kuvyumva akavyumvishwa hanyuma bagiye kuba basuku ntimumve ko bagiye kumubibanza by'uburongozi no kuronka ico bakurako mugabo bumve ko bagiye kwikorera umuzigo uravye bije yigiwe ngene yubase no munsi nabayakarorero igizwe n'ama miliyaridi 5000 bega gatoyi 5000 vya miliyaridi yose ugwe nangana mugabo giye kuraba amafaranga aja mu mishahara no mu byo leta ikenera ivyo bitare byeze service usanga ari hafi imiliyaridi 3000 ivyo ni urumva ni byo leta ikenera kugira ngo ibeho n'imishahara vuze leta no kumva twese muri rusangi abasoda abapolisi abakozi ba leta ivyo kugira ngo babe mugabo kugira ngo ivyo biboneke urumva bava mu makuru no mu matagisi amakuru na matagisi ivyo bita recette courante do leta biri hafi ama miliyaridi 2000 n'amajana 200 gatoya urumva ama depense muri recette courante bisabinge n'ingana n'ivyo urumva rero bintu bikimeze gucyo kugo kwiyo balance kugo rugero ntidushobora gutera imbere ngo ubutunzi buduge nico gituma navuze ni aba bantu bariko barasaba imishahara bavuga ngo baduze imishahara cyangwa n'ivyo bashaka n'ivyo ku marotre nibishoboka ubu n'ukuri nibishoboka tutabanje kuduza ubutunzi aba bantu bare bagiyeho berekana ubutunzi bwabo erega bihera ku ivyo vyonyi vya mbere bamaze kubwerekana bace babashira mu mwiherero babigishe barondera abahinga bigenga mwakino gihugu barahari n'ivyo abangombwa barondere hanze babigishe bumve mission cyane cyane ibintu biri mu gitabo bigira ibyabo
nayo umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo asigura ko ari bisanzwe kunegura ibyo leta ikora ariko akabona ko nibiba byakozwe neza bitoja birirengagizwa Jerome Niyonzima abona ko abogira ibyo banegura baba bakwiye kurindira ishigwa mu ngiro y'imigambi afatiye ku bukene bw'amafaranga mva makungu ahamagarira abo banegura ibitakozwe kuja mungi ibitakozwe kuja baributsa abarundi ko ava mu bishowe hanze ibi navyo bigasaguka ku mwimbo
no vuga ni vyiza ko ishira hamwe nk'iryo ribari mu mashira hamwe akebura leta bashikiriza uko biyumvira ibintu ariko araho babitanga imbere none nk'umuntu yovuga ngo turanegura ibyo bavuga ko bagiye gukora wewe wumva ataba yihuse kubinegura nibaza yuko umuntu avuze ati tufise imigambi yo kugira ibi nibi 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 wewe urarindira ukamuha kanya ukavuga uti ko yavuze ngo bagiye gucukura ubutare reka ndabe ko batotangura nk'ubu ngo wabivuze nk'ibyo twavuze mu minsi heze uno munsi ndakubwiye ko batangiye gucukura nk'uno munsi mvuze ndi tugomba yuko igitegwa cy'amavoka ya ruhere gihinduka igitegwa njabukamazi kubera yuko abantu bareko barakirima ku bwinshi ucusigara urindira ukaraba uti none ko yavuze ko mu kw'icyenda harazoba yeze mu kw'12 harazoba yeze reka turindire turabe ko bishoboka ariko ni vyiza gutunga urutoke aho wibaza ko uri kurakebura gusa ko ari ishira hamwe rikeburiye abarundi gucugwevu no guhindura ingendo nibaza ko no mu ngendo zohindurwa navyo nyene ivyo vyojamwo umuntu hari ivyo abona ko ari vyiza akabishima hari ivyo abona ko bifise agahaze akabinegura mugabo ntabinegure vyose kuko si vyose vyo babi vyuzuye mutunenge nawe ikindi naco mu gukebura abarundi ngo bahindura ingendo naba barundi nyene nkaba barerekera abasuma nkaba barerekera abagi biturire mugabo ntibabishira habona bo bakebura none ngibi bintu usanga ingorane zigitoro ugasanga nk'abantu bagiye kukibika mu mazu hari haba babonye ntibabivuge ugasanga hari abantu bariko baratanga ibiturire bakababona ntibabivuge ntibabishira habona rumva ari ukebura guhindura ingendo nangaho yo hakorera naye handi nibisanzwe cyane ku muntu ashikiriza icyo yiyumvira cyangwa icabona
Isanganiro inami sumbingimba
mugisata cingenye cindero tubandanya makuru twabateguriye hamwe mu mashure n'ibisata bimwe bimwe vyakora mu mwaka w'ishuru heze bizoba vyugaye mu mwaka w'ishuru giye gutangura mu Burundi ngo ni kubera kutisunga amategeko biri mwitangazo ry'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi ryo kuri uyu wa kane François Habyarimana aragabisha abanyeshure ko atawo kwiyandikisha muri ayo mashure canke ibisata vyugaye ibindi mu biri muri iryo tangazo na Jean-Pierre Misago
Na mashure harugwa muri 20 yo mu ntara z'indero za kera za Meri, Bujumbura, Gitega, Karusi na Rumonge biraba nkuko biboneka muri iryo tangazo ryo kuri uyu wa ndwimyandagaro umwaka turimo naho mu mwaka w'ishure wa 2024 ushira 2025 byakora ukuri kwamye amashura mwamwe canke ibisata bimwe bimwe bizoba byugaye mu mwaka w'ishure wa 2025 ushira wa 2026 ubucu utangura bitumwe no kutubahiriza amategeko nkuko bitomogwa na Professeur François Habyarimana umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi muri iryo tangazo kubw'ivyo uwo mushikiranganji ahamagarira abanyeshuri kutiyandikisha muri ayo mashure n'ivyo bisata bizoba byugaye mu mwaka w'ishure gucu utangura abavyeyi nabo abasaba gusuzuma neza ko mashure canke igisata bipfuza kwandikishamwo abana babo ko bifise impusha zose zo gukora izo mpusha nazo uwo mushikiranganji ategeka abayobozi b'amashure yigenga ko babwirizwa kuzimanika habona umushikiranganji François Habyarimana asoze iryo tangazo ryiwe ategeka abajejwe indero mu ntara no mu makomine gushinga ijisho cyane cyane ayo mashure n'ivyo bisata byugawe kugira ngo ntibizohubisha abavyeyi n'abanyeshure bongere bakorane intwaro bafatuwe wese yobirengako Jean-Pierre Misago mu Rumonge Radio Isanganiro
Jean-Pierre Misago rakenuye isindimwa y'u Burundi ngo igeze ku rugero rw'ubukarihe acidité du sol mu gifaransa gwa 73% ibiheza bigatuma umwimbu utisununura biri mu kigwa cyatanzwe mu nama yo guhanahana ibyiyumviro mu bijanye n'ibyitezwe hamwe n'ibikenewe mu guhugurwa nako mu mahugurwa ajanye no kwijukira uburimyi bwa kijambere bukingira ibidukikije transition agro ekoloji mu gifaransa kuri uyu wa kabiri Severin Nijimbere umuhinga mu bijanye n'itunganywa ry'isi yatanze cigwa kijanye no kwimbuka kw'isi bivuga afatiye ku kugene isi ndimwa iguma itituka mu bijanye no kwimbuka hamwe n'igabanuka ry'ivyunyunyu ahamagarira barimyi gukoresha cyane umwavu kirundi
Baha mu Burundi isi ndimwa irageramiwe. Irageramiwe nitituka novuga riri mu bice bitatu. Igice ca mbere nitituka rihagaze ku nkukura. Inkukura irafata isi ikayihwata ijana mu masoko, mu nzuzi, mpaka mwibahari. Iryo nitituka rya mbere kandi rikomeye cyane. Tutagavye ngo turabe ingene twokinga. Mvuze nko mu myaka 60% yuko tuzoba dusanga mu bice bimwe bimwe isi yagiye yose. Twebwe turarima turonka ivyo turya mugabe kugira turiko turarima tuba turiko turafasha isi tuyigabanya ubukomezi bwa bwigwane ko isi yari ifise ugasanga buragabanutse nta rero twahagabira hanyuma umuco wa kabiri gwitituka ry'isi bijanye n'ubukarihe bw'isi bwongerekana arimwe byita acidité du sol aha mu Burundi gice kinini kirimo ubukarihe burengeje urimye ahantu hari ubukarihe bwinshi usanga ntibuyimbura neza usanga ivyunyunyu biba vyagoswe ntibishobora kuboneka Hanyuma ari kindi amasi yo mu Burundi arimo ivyunyunyu bike urugero rw'ivyunyunyu ni ruke cyane ari vyo azote fosforo na potasiyum hamwe na vya bindi vyunyunyu bindi bisanzwe bijana za soufre za bor za zinc eka za calcium za magnesium n'ivyo n'ibindi n'ibindi hanyuma rero iruhande yiri amasi yo mu Burundi arakeneye cyane cyane ikintu bita imborera bivuye mu mase ya mase benshi bakunze kuvuga ngo mase y'ikirundi la matière organique icafasha niki aduza urugero rwo kubika intabire bwo kubika ya engrais chimique ushize mu isi utashizemo amase y'ikirundi ya engrais chimique zochikene inyinshi y'ivyo byose ukorera hamwe ivyo ngomba mvuge icambere kugwanya inkukura bijanye kandi n'ugushiramwo ishwagara hanyuma ukongera ugashiramwo na wa mwavu mva ruganda uzana ivyunyunyu ivyo byose ukabikorana washizemo amasi y'ikirundi
Imvugo zibivugwa nko zikoreshwa n'abarundi benshi muri rusangi bivuye kuvyo bagenda barumva byashikirijwe n'umuhinga mu byo kumenyesha makuru kuri uyu wa gatatu ikigo c'igihugu cishinze gukinga matati senape gishira habona igitabo ibijanye no gukinga imvugo zibivugwa nko Patire rero Dieudonné Nibizi asaba ko hotunganywa inyigisho ku banyagihugu kugira abarundi bashobore kwakirana mu butandukane bwabo bahebe gukoresha imvugo zikomeretsa
abantu batukana cyane bakoresha imvugo ikomeretsa ibibugwanko ni abarundi muri rusangi sumugwi w'abantu ngo tuvuye ngo n'abanyepolitiki cyangwa abamenyesha makuru cyangwa nabaki ni aba barundi bene gihugu basanzwe nibo bandika makomantere mugabo nabo usanga bandika bakurikije ibyo bagenda barumva none rero umuntu yobafasha gute ubwa mbere no kubamenyesha l'information kubamenyesha ko ibyo bintu bagira atari byo bwa kabiri ni formation kubigisha l'éducation à la communication kubigisha ingene bobana nabandi ningene bovugana nabandi mugihe gahi wacu Burundi nk'abarundi dufatiye kubyo turimo nico niyo turiko turaja bwa gatatu nuko abaho ingingo bakamenya ko bashobora guhanwa n'amateka ibyo bintu bihanwa ntibiri muri information gusa nuko abo ibyo izo ngingo zoja mu ngiro maze bakumva bati hari umuntu yatutse uwundi muri message WhatsApp none igipolisi cyamufashe abarundi bakabimenya bakabitinya hanyuma cyane cyane ariko ico baciza nuko hoba inyigisho mu buryo bwose bushoboka mu mashure mu mashengero mu maradio eka no muri politike nyene kugira ngo twese tuvire hasi ico kibazo abarundi kwakirane mu budasa bw'ivyiyumviro mu budasa bw'ivyo turi maze umuntu ayo vuga ivyita gushimisha ushobore kumwishura utarinze gukoresha ishavu utamututse utamukuye agashambara nuwo bayakagukuye ukagerageza we ukabirengera ukamusumba
buracha ugacana yandi
Buchana yandi imibano kuri uyu wa kane ihagarara kubigeme n'abakenyezi bakurikirana ivyigwa vy'ubuhinga umwigisha muri kaminuza henonoso ibijanye n'agateka k'umukenyezi avuga ko abigeme bakurikirana ivyo vyigwa bagenda barongerekana ariko ngo ntibibonekera mu nzego zifata ingingo canke amazu y'ubuhinga nk'ubwo kubaka Monique Kayibanda ahamagarira bigisha abavyeyi n'ikibano gushigikira umwigeme kugira yige mwe n'ivyo vyigwa hakaboneka nabo yitegerereza ko des femmes modèles mu rurimi rw'igifaransa Mireille Kanyange
Uko imyaka igenda ngo abigeme biga ivyigwa vy'ubuhinga barongerekana ariko rero ngo haracari inzitizi zituma bigeme batangana n'abahungu nk'uko bivugwa na Monique Kayibanda yanonosoye ibijanye n'agateka k'umukenyezi kubwo uyu mwigisha muri kaminuza ngo kutagira ivyitegererezo des femmes modèles mu rurimi rw'igifaransa ngo hakaba no gushaka kuboneka mu gushira abakenyezi babishoboye mu nzego zifata ingingo ngo bituma abavyeyi badebukirwa
weko mu gihugu habaho imikenyuro habaho ubushaka kuboneka mu guha umukenyezi icakwiye no kumuha amakwihikwe akwiye ariko mu gihe cyose tutazoronka abakenyezi mu bibanza bifata ingingo biboneka abavyeyi n'abazovuga ati erega naho we wiga uzoronka nkanaka uzoshikirwa nkanaka rero vya bisata abakenyezi abakobwa abigeme bariko baratinya kubera bikomeye ucumenga baronse impamvu by'ukuri by'uko utabibana ko bavuga ati none naho tukomene ku mutwe tukabyiga byose ni bangahe bazoshikirwa kugira ngo baronka akazi keza
Monique Kayibanda agatanga karorero kabigeme baheza kaminuza mu bisata by'ubuhinga ariko ngo ntibizegwa kenshi mu bikogwa
nta biharo numvise ngo ndakubwire ngo mbega abo ba engineer abakobwa bamaze gusohoka dufate nko muri génie civil mu bisata byo byubatse ni benshi cyane nka universite imyeri imaze igihe kirekire isohora abanyeshuri biga ibyo bintu hariho yikiriri hariho za lake hariho za hope ariko uharuye amakabini nukuvuga ngo uharuye amazu ama entreprise zikora ibyo kubaka ni bangahe abakenyezi bamaze kubironka n'abantu bangahe bizera abakenyezi bakabagira ba chef de chantier ivyo rero ni ya modele tubura mugabo kubera ko ya mahigwe kagwa mico nakaranga ko kuguha agaciro umukenyezi araho bigurira
uyo yanonoso bijanye n'agateka k'umukenyezi akabona ko umwigeme akwiye guhimirizwa akiga ibyo vyigwa by'ubuhinga ku rugero rumwe n'abahungu
ikibazo ni gihagurukire imiryango yose kugira ngo itere intege abakobwa kwiga bafise amahirwe angana n'abasaza babo ivyo bisata biba bikeneye umwana asanzwe zi ubwenge rero wa mwigisha wa murezi yatangwe kumwereka ati nakare ntabyishoboye wa mukobwa n'icyo amufatira ko umukobwa aheza gakiki nege dukingira abo bana babige bakiri bato kugira ngo bakure bakunda ivyo vyigwa bigoye niho boheza bakaronka amahirwe kuja muri bya vyigwa bitwa ngo baratinye
abakenyezi bakurikiranye mwe n'ivyo bisata ngo botere intege abandi abigeme nabo bakagirisha akajyu gushika kure nkuko Monique Kayibanda abandanya bihanura
Mireka nyangura kenuye hani oduche dusozera makuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mugumane nisanganiro